Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Ishuti ya bose. Ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, mfatanyije na bagenzi banjye muri bumve muri aya makuru. Minisitiri w'urubyiruko mu Burundi araruhamagarira kwirinda kwishora mu mvururu zishingiye kuri politike.
Rero ahangomba kubabwira yuko icyo uzobe cyo ukitegura uno munsi tubwizobwenda bukebuke bwatubuye nacyo gituma nababwiye ko manda yanjye itaragera n'ahandi hari habahashaka ariko murindire manda yanjye ibihere.
Uwo ni Evelyn Butoye, minisitiri w'urubyiruko mu Burundi, mu ijambo riburira urubyiruko ruri mu mashyaka atandukanye muri icyo gihugu. Ubutumwa bugejejwe ku rubyiruko mu gihe igihugu cyitegura amatora ya perezida ku itariki ya 20 z'ukwezi gutaha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bashya 5 bamaze kwandura Ebola mu cyumweru gishize. Virusi ya corona ishobora guhitana abantu 300,000 ku mugabane wa Afurika. Naho muri Mali, amatora y'abadepite yari yarasubitswe azakorwa ku cyumweru. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi ry'Amerika tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu 300,000 bashobora gupfa muri Afurika muri uyu mwaka bahitanywe n'ikiza cya virusi ya corona. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Ivyo ni kubwa raporo nshasha ya komisiyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe ivyerekeye ubutunzi mu karere ka Afurika yasohotse uno munsi wa gatanu, ifatira ku karorero k'ivyatojwe n'ikigo Imperial College London. Iyo raporo ivuga ko ata gikozwe kiboneka mu kugwanya ikiza cy'umugera wa corona, abantu bagera ku 3,300,000 bashobora guhitanwa n'icyo kiza. Iyo raporo ivuga ko naho abantu bakurikiza neza amabwirizwa bahawe n'abategetsi b'ibihugu byabo y'ugutaramukanya n'iminwe hamwe no kwegerana, abantu barenga 1,200,000 bashobora kwandura umugera wa corona muri Afurika. Abahinga bagabisha ko uko vyogenda kose, ibisata bijezwe amagara y'abantu bisanzwe bicumbagira muri Afurika bizogeramirwa n'ibitegiri vy'abazoba banduye umugera wa corona. Iyo raporo imenyesha ko mu gihe ibintu vyoba bikigendeka, Afurika izokenera imiliyari 44 z'amadolari ku bijanye n'ibikoresho vyo gupima, kwikingira no kuvura abafise umugera wa corona. Niyo ibintu byayanzara naho bizoshobora gutwara imiliyaridi 446 y'amadolari. Iyo raporo iragabisha kandi ku ngaruka zikomeye z'ubutunzi kiza cya corona kizogira muri Afurika.
Urakoze Fidel. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje uyu munsi ko abantu bashya 5 bamaze kwandura Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu cyumweru gishize. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Ku itariki ya 9 y'uku kwezi, umusore w'imyaka 26 y'amavuko yishwe na Ebola mu mujyi wa Beni. Umumotari wari wamujyanye kwa muganga, umugabo w'imyaka 28, uyu munsi nawe abaganga basanze yarayanduye nk'uko AMS ibivuga. Abaganga kandi basanganye Ebola abandi bantu babiri barimo umutegarugori w'imyaka 43, ariko ntibaramenya niba kwandura kwabo haraho bihuriye n'iby'aba bagabo babiri. Ku itariki ya 12 y'uku kwezi, umwana w'umukobwa yitabye Imana nyuma yo kuvurirwa mu kigo kimwe n'uriya mugabo w'imyaka 26. Inzego z'ubuvuzi zatangiye gushakisha byihutirwa abantu bose baba baragize aho bahurira n'aba barwayi bose. OMS na Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo biteguraga gutangaza ku mugaragaro ku wa mbere tariki ya 13 y'uku kwezi kwa kane ko Ebola yatsinzwe burundu, nyuma ze nta wundi muntu uramenyekana ko yanduye Ebola. Ntibyashobotse rero nyuma y'uriya mugabo wapfuye ku itariki ya 9 y'uku kwezi. Kuva mu kwezi kwa 8/2018, Ebola yishe abantu 2,276 mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Urakoze Thomas Kamilindi. Muri Mali, amatora y'abadepite yaramaze igihe kirekire yaratindijwe n'icyorezo cya virusi ya corona hamwe n'inyeshyamba zitsimbaraye ku mahame ya Islam. Azaba mu cyumweru gitaha. Eugene Mukankusi arakomeza inkuru.
Iryo tora rifatwa nk'irigamije kugarura icyizere inzego za politiki mu bihe by'icuraburindi kuva Mali ihawe ubwigenge n'Ubufaransa hashize imyaka hafi 50. Mali kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi gihanganye n'abajihadiste bishe abantu ibihumbi kandi bakuye abandi ibihumbi mu ngo zabo. Virusi ya corona nayo imaze guhitana ubuzima bw'abantu 13 mu 171 banduye. Ku cyumweru hazaba icyiciro cya kabiri cy'itora aho abadepite bazahatanira imyanya 147 mu nteko ishinga amategeko. Ni itora rya mbere ry'abadepite rizaba ribaye mu gihugu kuva mu 2013 ubwo Perezida Ibrahim Boubacar Keita yamamazaga ishyaka Mali rikegukana ubwiganze mu nteko. Amatora agomba kongera kuba mu mpera za 2018 nyuma y'uko Perezida Keita asubiye ku butegetsi ariko yasubitswe inshuro nyinshi ahanini bitewe n'impungenge zerekeye umutekano. Ibiganiro ku rwego rw'igihugu byabaye mu mwaka ushize byasanze ari ngombwa ko itora riba mbere y'ukwezi kwa gatanu. Icyiciro cya mbere cyabaye ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatatu gikomwa mu nkokora n'ibitero by'abajihadiste bashimuse abakandida barimo n'umuyobozi w'ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi Soumaila Cissé banashwanyaguza amasanduku y'itora.
Barakoze bagenzi bacu Eugene Thomas na Fidel batugereje amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 n'ibice 9 Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikirane aya makuru. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho minisitiri ushinzwe urubyiruko n'itumanaho asaba urubyiruko nyine rubarizwa mu mashyaka atandukanye guhagarika ubushyamirane bushingiye kuri politiki no kwirinda abarukoresha amakosa. Iyi nkuru yateguwe na Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezweho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Muri iyo nama yatunganijwe kuri wa gatanu n'ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu urongoye igihuriro yatanze icegeranyo cy'ibyo igihuriro ryakuye ku rubuga manama yabereye mu ntara ya Rastenzosaba ashimye ngene imigenderanire yifashe hagati y'ugwaruka rudasangiye ivyumviro.
Menyeshe umushikiranganje neza yuko ivyumviro vy'ugwaruka ari ivyumviro vyubaka. Nyako wa mushikiranganje twaranezerewe cyane twumvise ivyumviro vy'ugwaruka vuba. Turabona neza cyane gose nawe bavuga yuko atamwonga uburi sato ibidahizwe. Turabona neza yuko ugwaruka ruri ku murongo, ugwaruka rubanye neza, kandi yuko ugwaruka ikirura gishinga ari ibikorwa by'iterambere byotuma batsinda ubushomeri tugatsinda n'ubukene.
Uwarongoye ihuriro ry'ugwaruka ku rwego rw'igihugu avuga ibikorwa byaranguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu. Nzosaba atanga umwizero ko ugwaruka ruzoja mu matora rutekanye.
Rero ibikorwa twakoze mu ntara zose byari bihagaze kuki. Twari ko twigisha ugwaruka ukuntu rwobana neza, rugakunda igihugu, hanyuma rugashimangira mbere by'ukuri rukijukira ibikorwa by'iterambere. Ivyo twaravyigisha ko iyo ngendo yoba ingendo nziza ugwaruka rwoshimikirako haba mu matora n'inyuma y'amatora. Ivyo rero tukaba dushima neza yuko ugwaruka rwiteguye neza kuja mu matora rutekanye ata musunikano, ata n'umwe avuga nabi uwundi.
Ibishikirizwa na Ernest Nzosaba hari bamwe mu gwaruka rwaje ruva mu ntara zo hagati mu gihugu bavuga ibitandukanye n'ibibera ku rubuga. Uno n'umuyabaga wo mu mugambwe Senere wo mu ntara ya Gitega atanga uturorero tw'ibikorwa bibi bikorwa bihagarikiwe na bamwe bajejwe intwaro inyuma y'inama yabereye Gitega.
Ibikorwa byabereye Gitega narabikurikiranye iyo nari hano mu kagerageje kwandika cyo gihe byari bishoroshe birango ntibyari bwakomere vuba ko naterereye na jivyumviro ngira ngo umubano hagati y'ugwaruka rudasangiye imigambo yifashe neza ngabo nimba cegeranye kitari bwareye inkinga ubumengo byahavuye bitugora hari ko nahavuye mbona bikomeye nyuma yaharya nyuma y'inkindi w'imwe canke zibiri banagiye ndabona abajeje intwaro bamwe bamwe bimwe vye vy'abadasangiye imigambo twavuga ngo bimeze neza byahavuye biza birayangara nubu kandi yihangaye ko tumaze kubona rwaruka ruherekejwe n'abajeje intwaro kuva mu ngoro y'umugambwe ku murango urumva uwosubira kumbaza ngira ngo sinahava nandika gute na karontanga kuko na jiyo niyubakiye ku gacimbiri barayibomoye n'utundi rero twinshi twagiye turaba
umushikiranganji w'urwaruka amaposita n'ubuhinga bwa none yaritaviye iyo nama arashima ko urwaruka rwije kwibukorwa by'iterambere. Evelyn Mutoye agasaba urwaruka kwiyumvira imbere yo kugira icyo rukoze rukima amatwi abarukoresha amakosa.
Ni ukuvuga urwaruka naho tworuhanura, ababyeyi bakabahanura, abarezi bakabahanura, abarongozi batandukanye bakabahanura, mbese mpereye no kunyana icyo bamukuru w'igihugu cyacu Burundi batifatiye ingingo nta ntambwe botera. Babwirizwa rero kumva bakumviriza bagaheza bagakura icigwa cyangwa impanuro kuri bimwe n'ibindi ababakurira cyangwa urunganwe bagenda barababwira kugira ngo nanone bitegure kuzoba abarongozi beza ejo. Aha ngomba kuvuga iki? Umurongozi ushobora kumva ko ari batwebwe turi hano? Oya, umurongozi ni wowe ashobora kuja imbere y'urundi rwaruka akagica abahanuye ababwira ati ibi ni byiza, ibi ni bibi, twogira gutya kugira ngo twese tujane mu mahoro, tujane mu iterambere, kuko nta numwe adakeneye amahoro, nta numwe adakeneye iterambere.
Umushikiranganje Evelyn Butoye asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ntiyahishije urwaruka rwari rwitavye iyo nama ko yemera umukandida umwe mu bakandida indwi bazitoza amatora y'umukuru w'igihugu. Yabwiye abipfuza kuba umukuru w'igihugu ko na manda yabo itaragera.
Muri mwebwe harimo abazaba bakuru b'ibihugu mugabe iyi manda ntimurashikirwa, ngira ngo harimo umukandida w'inyuma ya 2024 kuko abakandida mwarabumvise. Je ndababwira umwe gusa nibuka cyane, umwe badushikiriza itariki 26 z'ukwa mbere muri 2020 niwe nibuka murantunga, abandi murasoma mu binyamakuru no mu buhinga ngurukana bumenyi. Rero aha ngomba kubabwira yuko icyo uzobejo ugitegura uno munsi tubwizo kugenda bukebuke bwanjye tuvunike nacyo gituma nababwiye ko manda yanyu itaragera. Naha ndi hari habahashaka ariko murindire manda yanje igirihere nivuba bwango ni muko 8 ariko hari naho mwonyongera.
Urongo y'ihoro ry'urwaruka agashimira leta y'u Burundi kubona itayaza amasigara cicaro ku banki yari yemerewe kugwaruka. Iyo nayo yuguruwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku munsi wa gatatu w'inondwi ku mugwa mukuru wa politiki Gitega.
Naraho tujya mu Rwanda, aho inteko rusange y'umutwe w'abadepite imaze gutora itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere. Inguzanyo ingana na $13,100,000 by'amayero agenewe umushinga wo kugoboka mu bihe bidasanzwe byatewe na COVID-19. Inkuru ya Somutakaboyi, Ikigali mu Rwanda.
Ministre y'imari n'igenamigambi Ndagijimana Uzieri niwe bagejeje uyu mushinga ku bagize inteko ishinga amategeko. Bibaye ku nshuro ya mbere inteko ishinga amategeko y'u Rwanda iteranye nyuma y'aho u Rwanda rufatiye ibyemezo byo guhagarika ibikorwa byose mu rwego rwo guhangana na COVID-19. Abitabiriye inteko rusange yo kuri uyu wa gatanu bubahirizaga amabwiriza yo kutegerana hagati y'umuntu n'undi ndetse no kudakoranaho mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Ministre w'imari n'igenamigambi Uzieri Ndagijimana yasobanurira abagize inteko ishinga amategeko kwiyinguza izafasha u Rwanda mu gukomeza gukumira no guhangana n'ingaruka zikomoka kuri COVID-19 no kongerera ubushobozi inzego z'igihugu mu rwego rwo kuzitegurira kurengera ubuzima bw'abantu. Ministre Ndagijimana yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko uyu mushinga ugizwe n'ibice bine birimo gupima, kwemeza abanduye no gushakisha abahuye nabo, ingamba z'ubuvuzi bw'abantu n'ubushobozi bwo kwita ku barwayi ndetse n'igice cy'ibikorwa byihutirwa. Ministre w'imari n'igenamigambi yongeye huko amafaranga yose y'inguzanyo azishyurwa ku gipimo cy'inyungu ya 0.75% mu gihe cy'imyaka 32. Uyu muyobozi avuga ko iyi nguzanyo izatangira kubarwa nyuma y'imyaka 6, nyuma yo kumva ibisobanuro bya Ministre w'imari n'igenamigambi kuri uyu mushinga w'itegeko. Abadepite bari bitabiriye inteko rusange idasanzwe bahise batora uyu mushinga ndetse bahita basoza igihembwe kidasanzwe. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda, si ubwa mbere Leta y'u Rwanda ifashe inguzanyo yo kurwanya iki cyorezo. Mu ntangiriro z'uku kwezi, ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi giherutse kwemerera u Rwanda inguzanyo ya $109 million z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 100 amafaranga y'u Rwanda yo gufasha Leta guhangana n'ingaruka z'icyorezo icyorezo cya virusi ya corona. Leta kandi yavugaga ko aya mafaranga azayifasha mu kurinda no kuvura abaturage, akazafasha kandi mu bikorwa byo guha abaturage batishoboye ibyo kurya, cyane cyane badafite imirimo muri ibi bihe. Usibye izi nguzanyo Rwanda rwasabye mu rwego rwo guhangana na COVID-19, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giherutse guha u Rwanda inkunga ya miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga hafi miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo agamije kugoboka abagizweho ingaruka na COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi, tuve mu Rwanda tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump avuga ko ashobora guhagarika by'agateganyo inteko ishinga amategeko kuko abadepite batemeje abantu yatoreye kuzayobora imwe mu myanya ikomeye mu butegetsi bwe, harimo n'umuyobozi w'ishami ryigenga riyobora Ijwi ry'Amerika. Inkuru yateguwe na Steve Harmon, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Presidency ya Amerika, yahinduwe mu Kinyarwanda na Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza.
Mu magambo ye ku wa gatatu, Perezida Trump yagize ati, mfite ubutegetsi busesuye. Ubwo yarashingiye ku bikubiye mu ngingo ya kabiri y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemera ko Perezida afite ububasha mu bihe bidasanzwe bwo guhagarika imwe cyangwa se inteko zombi za Kongere. Perezida Trump yaragize ati, inteko ya Sena yagombye kurangiza imirimo ishinzwe maze ikemeza abantu nahisemo cyangwa se ikabicumbitsa imirimo yayo kugira ngo nshobore gushyiraho abo nateganije. Dufite abantu benshi bimena bagombye kwinjira muri leta kandi turabakeneye cyane cyane ubu kubera virusi ya corona n'ibibazo itera. Itegeko nshinga risaba ko abateganirijwe kujya mu myanya yo hejuru mu butegetsi bemezwa na Sena hakoreshejwe itora ku bwiganze bw'amajwi. Gusa rero igihe Kongere iri mu kiruhuko, Perezida ashobora gushyiraho abakozi muri icyo gihe, ubwo bubasha bukarangira uwo yahisemo atemejwe na Kongere igihe yongereye guterana yose hamwe. Kugeza ubu nta muperezida n'umwe wari wakoresha ubwo bubasha bwo guhagarika imirimo ya Kongere nk'uko biteganywa n'ingingo ya kabiri gika cya gatatu cy'itegeko nshinga. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku wa gatatu ari muri Presidency ya Amerika ku cyorezo cya virusi ya corona, Trump yaragize ati, birashoboka ko bitigeze bikorwa mbere, nta muntu ubizi, atari ko tuzabikora. Abo bantu turabakeneye, dukeneye abantu badufasha guhangana n'aya makuba, kandi ntabwo dushaka gukomeza gukina imikino ya politiki. Uwitwa Michael Park akaba akora za sinema zishingiye ku byabayeho, Trump akaba yaramuhisemo kugira ngo ayobore ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe itangazamakuru, n'umwe mu bantu 15 batoranyijwe bagitegereje kwemezwa na Sena. Perezida kandi yavuze n'abandi bataremerwa barimo umuyobozi w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza, abakozi babiri bo mu nama nkuru y'ubuyobozi bwa banki nkuru y'igihugu, na minisitiri wungirije ubuhinzi ushinzwe gutanga ibiribwa. Perezida Trump yavuze ko uko gukerereza ibikorwa biterwa n'abari mu ishyaka ry'abademokrate ritavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga kandi ko baba babigambiriye. Muri icyo kiganiro Trump yakomeje avuga ati, buriya buryo bakoresha bwo kuva mu mijyi ariko bagakomeza gukora amanama kuri telefone ni uburyo bwo kutarangiza imirimo bashinzwe abaturage ba Amerika badashobora kwihanganira muri iki gihe cy'amage. Yongeraho ati, ibyo bakora ni uburiganya kandi abantu bose barabizi. Perezida Trump yakomeje agira ati, ishyirwaho rya Michael Park rimaze imyaka ibiri ritegereje, ibyo bikaba byaratubujije kuyobora neza Ijwi ry'Amerika kandi birakenewe. Perezida Trump ati, ibivugwa n'Ijwi ry'Amerika biteye ishozi, ibyo bavuga ntibihesha ishema igihugu, kandi Michael Park agiyeyo yakora akazi neza ariko amaze imyaka ibiri ategereje, ntibaramwemeza.
Venuste, Ijwi ry'Amerika ryashubije iki kuri ibyo birego bya Perezida Donald Trump?
ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika bwamaganye amagambo ya Perezida Trump mu nyandiko yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu nimugoroba. Umuyobozi w'ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati, mu myaka irenga 75 ijwi rya Amerika ryarangije inshingano zaryo zo kubwira amahanga makuru abera muri Amerika, kandi uyu makuru akavugwa ukwari yasesenguwe akagezwa ku bice by'isi bidafite ukundi byageraho. Muri make ati, duha ijambo abatarifite nk'uko biteganywa n'ingingo ya mbere y'itegeko nshinga. Mu itangazo yari yateguye, Amanda Bennett yakomeje agira ati, inshingano twahawe ndazemera, kandi iyo ndebye ukuntu abantu bumva ijwi rya Amerika baza ari benshi badusaba amakuru bakwizera arebana n'iki cyorezo cya virusi ya corona, binyereka ko amahanga atwizeye. Ati, dukora akazi gakomeye kandi gafite akamaro muri ibi bihe bidasanzwe tutigeze tunyuramo mbere. Mu butumwa bunyuze kuri email, Amanda Bennett yandikiye abakozi bose b'ijwi rya Amerika yongeyeho ati, dufite akazi kenshi, ni akazi gakomeye kandi k'ingirakamaro, ntituzemera ibiturangaza ku kazi kadutegereje. Amanda Bennett yashyizwe ku mwanya ariho na Perezida Barack Obama, akaba abumazeho imyaka 4, ikaba ari myinshi ku buyobozi bw'ijwi rya Amerika. Amanda Bennett ni umunyamakuru w'inararibonye watsindiye igihembo cya Pulitzer, akaba ari we muyobozi wa 29 w'ijwi rya Amerika mu myaka 75 ishize. Ibiro bya Perezida Trump Maison Blanche byatangiye gusa n'ibigabi bitero ku ijwi rya Amerika mu cyumweru gishize, kandi koko ikinyamakuru The New York Times cyavuze ko ari igitero kidasanzwe.
Intandaro y'ayo magambo yose rero nuko inshingano z'ijwi rya Amerika ari ugutara amakuru aho ari hose no kuyavuga uko ari nubwo bitashimisha bose.
Umuyobozi w'ibiro bishinzwe imbuga nkoranyambaga mu biro bya Perezida Trump, Dan Scavino Jr., yavuze ko imisoro y'Abanyamerika irimo yishyura propagande y'Ubushinwa binyuze ku ijwi rya Amerika rihabwa ingengo y'imari na Leta y'Amerika. Yatanze urugero kuri video yakozwe n'ibiro ntaramakuru Associated Press yashyizwe ku rubuga rwa Twitter rw'ijwi rya Amerika. Iyo video yagaragazaga ibirori byabereye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu cyumweru gishize, ibirori byo kongera gutangiza imirimo muri uwo mujyi wabonetsemo bwa mbere virusi ya corona. Nyuma y'amasaha make ku rubuga rwe rwa internet, Dan Scavino muri Maison Blanche yashyize mu majwi ijwi rya Amerika avuga ko VOA ihimba imibare ikoresheje iya Leta y'abakomunisiti kugira ngo igereranye umubare w'abantu bishwe na corona mu Bushinwa n'abo yahitanye muri Amerika. Ukuri kuri ibi nuko ijwi rya Amerika ryakoresheje imibare yashyizwe hamwe na kaminuza yemewe ya Johns Hopkins yo muri Amerika kugira ngo ryerekane abafashwe na corona n'abishwe nayo mu isi yose. Ibiro bya Trump ndetse ngo ijwi rya Amerika rivugana kenshi n'abarwanya Amerika aho kuvugana n'abaturage bayo. Ikinyamakuru The New York Times cyarabibonye kirandika kiti, ibitutsi byatutswe iriya radio imaze imyaka 75 ikora umwuga byari bikarishye ku buryo abasomyi bacu bamwe batekereje ko hari ibisumizi bya mudasobwa byinjiye gitumo ku rubuga rwa Maison Blanche. Umuyobozi w'ijwi rya Amerika Amanda Bennett rero yashubije amagambo ya Perezida Trump n'inyandiko zaturutse mu biro bye yakoresheje itangazo yateguye. Yanditse ko ijwi rya Amerika rikora amakuru asesenguye ku byo Ubushinwa buvuga atari byo bwabigambiriye. Ayo makuru agakurwa mu Cyongereza no mu Gishinwa, kandi hagakurwa n'andi makuru yerekana uko ibintu biri. Yanongeyeho uko ijwi rya Amerika ryamaganye amakuru atari make yaje turutse muri Leta y'Ubushinwa no mu binyamakuru bicungwa nayo. Ibi kandi bijyanye n'inshingano za radio ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Komeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC ubunoneho tugeze mu kanya kamakuru y'imikino reka duhe mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda uri i Kigali mu Rwanda akanya atugezeho ayo makuru
nyuma y'ukwezi kumwe n'iminsi 3 ibikorwa bya siporo bihagaritswe mu Rwanda kubera icyorezo cy'indwara ya COVID-19 amakipe anyuranye mu mikino yose akomeje kwibaza uko azabaho mu gihe kizaza bamwe mu bayobozi b'aya makipe nta nubwo baramenya umwanzuro wo gufata bitewe nuko indwara y'icyaduka yateye itunguranye
abayobozi ntidubona uko duhura muri make nyine natwe turacya navuga ngo turajagaraye kubera ko ntabwo mu by'ukuri nzi neza uko duhagaze natwe kubera icyorezo cyaje kandi kiza gitunguranye turacyari aho mu kirere natwe ntabwo nakubwira ngo duhagaze dutya
kugeza ubu amakipe abiri yo mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda Espoir FC yo mu karere ka Rusizi na Musanze FC y'akarere ka Musanze yamaze kwerura amenyesha abakinnyi ndetse n'abatoza bayo ko amasezerano bari bafitanye asubitswe bityo ngo nta mushahara bazongera kubona mbere y'uko ikibazo cya COVID-19 kijya ku ruhande imikino igasubira kuba nk'uko byahoze uretse amakipe abiri yabivuze ku mugaragaro andi makipe nta mwanzuro arafata kuri iyi ngingo mu ikipe ya Mukura Victory Sport yo mu karere ka Huye abakinnyi bamaze amezi 5 badahembwa muri Rayon Sport naho uku kwezi ni kwa gatatu badaheruka gukora ku gashahara bamwe mu bakinnyi batangiye kwinuba bavuga ko inzara igiye kubicira mu ngo zabo muri iki gihe batemerewe gusohoka mu makipe y'umukino usiganwa ku magare bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Saka ihuriweho n'uruganda Score ndetse na Adrien Niyonshuti wakanyujijeho mu gusiganwa ku magare bakomeje kuba hamwe kubera ko itegeko ryo kuguma mu rugo ryabasanze mu mwiherero mu Nzove aba basore bagerageza kunyonga badasohoka mu kigo gusango nta kizere cyo kuzaseruka mu marushanwa ayariyo yose kuko indwara ya COVID-19 iri ku isi hose kandi nta wuzi igihe izavira mu nzira
ta buryo bwo gusohoka bwari bugihari ariko aho bari mu nzu yabo nyine aho baba batandukanye bakurikiza amabwiriza ubundi bakanyongera mu kigome mbere nta usohoka hanze no kurya babazanira ibiryo hari aho baba bari mu Nzove kugeza ubu ngubu nta kibazo cyakabonekamo ariko kuvuga mu bijyanye no gukurikiza gahunda twari dufite y'imikino ya UCI cyane imikino nyafurika no hanze ya Afurika kujya muri Belgique ntabwo nzi ko bizapfa koroha
tukivuga ibirebana n'umukino wo gusiganwa ku magare isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rya mbere ku isi Tour de France ryari riteganyijwe kuva ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatandatu kugeza kuri 19 y'ukwezi kwa 7 uyu mwaka byamaze kwigizwayo abashinzwe gutegura isiganwa Tour de France ejo ndi kwa gatatu batangaje ko mu gihe indwara ya COVID-19 izaba itagiteye inkeke iri siganwa rizakinwa kuva ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 8 kugeza ku ya 22 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka biteganyijwe ko amakipe 22 ari agomba guseruka abakinnyi bakazasiganwa mu ntera 21 zose hamwe zirecya n'ibirometero 1470 yari Claude Munyandinda i Kigali
inshuti z'ijwi rya Amerika aha niho dusoreje amakuru yacu y'aka kanya barakoze bagenzi bacu bose badufashije gutegura amakuru aho bari mu ngo zabo muri gahunda yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona reka nshimire namwe mwese mutwumva Fatou Alimas Karala wegeranije aya makuru na Etienne Karekezi wahagarariye ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.